ishyirahamwe rigiteka riharanira uburenganzira bwa muntu rivuga ko amezi atatu ya mbere y'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri atabaye meza mu byerekeye agateka ka zina muntu, kuko hari abantu benshi bishwe abandi bafungirwa ubusa mu gihugu. Anshire niko yagize atwara rigiteka.
Ishyirahamwe rigiteka ryashoboye kubona abantu 67 bishwe, 14 nabo bari muri bamwe bimwe twita ubwicanyi ndengerabutungane. Kuri abo hari abandi 6 banyujwe, 15 bagirirwa ivyafura mbi, 23 barabarizwa igufa, 24 nabo barahagarikwa bidaciye mu mategeko.
Icyo bikoze bagenzi we bakorera mu gihugu muri icyo gisata nka Falcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama bamirira kure ibiri muri be nayo maraporo. Gerard Hakizimana aritwara aheruka gushikiza nyabona kuburenganzira bwa muntu bwifashe neza.
Turemeza ko agateka kazi na mukana turi vyabona kifashe neza mu ntara zose n'abakomine byose bigize igihugu. Nukoze ikosa mu gihugu arabihanirwa bataravye ahava. Ibivugwa mwaya maraporo asogwa n'amashyirahamwe atagikorera mu gihugu cy'u Burundi bibashyiriza ni binyoma. Ni muri yangendo kwa mabirekana ko mu gihugu hari ibibazo kandi mu gihugu ataye ibibazo bihari.
Mu kumuhinyuza rigiteka uburikorera hanze y'igihugu rivuga ko rifite amazina n'imyidondoro ikwiye ryabo agateka kabo kahonyanzwe, ndetse bamwe mu bo rivuga ko bishwe bakaba baranatowe ibiziga.
Mushita muri rigiteka tukabona ko ndetse mbere hashe kwibonekeza ibiziga hirya no hino ho mu bantu novuga abarenga ica kabiri cy'abishwe 38 biziga byabo byatowe hirya no hino, aho byibonekeza mbere ko ibyo biziga bica bihambwa ata n'amatoza abaye aribyo bitera amakenga ko leta iba ibifisemo uruhara.
Abagirizwa gukora ayo mabi rigiteka rivuga ko harimo abo mu nzego za leta nk'igipolisi no gwaruka rw'imbonerakure bwegamiye mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Ayo mabi bwa mbere haza ku isonga imbonerakure, hagakurikiraho umwiperereza, abasirikare, abapolisi ndetse mbere nabo mu ntwaro.
Gusaha Pierre Nkurikiye avugira igipolisi yarahakanijwe ijya Amerika mu kwezi kwa mbere ko urwego avugira gwera.
Abo bantu bavuga ivyo ngira ngo ayo makuru bafise na yakera cha ivyo musanzwe mubizi ko igipolisi kitabikora. Kandi ivyo sitwe turiko turabivuga gusa ngira n'ivyegeranyo vy'amashirahamwe ajejwe gucunga kurikirana ivy'agateka kazi na muntu barabivuga yuko atavyo guhohotera abantu bigikorwa n'igipolisi c'u Burundi.
Kubwari giteka ababangamiwe n'abatavuga rumwe na leta. Anshere niko yagize akagira ko avuga ko ikirere atari cyiza no mu gihe cy'amatora ategekanijwe mu kwezi kuza kwa gatanu.
Abagirirwa ayo mabi nabo cyane cyane nabo bita batari kumwe n'ubutegetsi badashyikiye ubutegetsi byaribonekeje ko nuvuga abakorera mabi cyane ari abo mugambwe SNL wa Honorable Gatogwasa. Biribonekeza ko harimwo n'abasendedefdd bakoreye ayo mabi handitse mbere twavuga ko byo twise ubwicanyi ndengerabutungane aho n'imbonerakure zishwe. Turabona ko uko twegereza amatora bibandanya biyangara, tukagira amakenga rero kwezi kumwe gusigaye kugira dushikire amatora ko bishobora kuba nabi kurusha mu gihe leta ihari itokwitukubita agashi ngo nyabuna ireke kubandanya ihohotera bo batari kumwe.
Yamaraha umuvugizi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD si kwa bibona mu kiganiro cyo kurabira hamwe uko icuka cha politike cyifashe imbere y'amatora. Nasine Nete Mutoni avugira uwo mugambwe yemeje ko abanywanyi bawo atawe basotora.
Twebwe umugambwe wacu CNDD-FDD tubanye neza n'indi migambwe, nico vyerekana mbere kinarushirije n'uwuja kuraba ku rubuga inyifato y'abagumya banga y'imbonera kure y'abakenya rugamba n'inyifato y'akarorero kandi dushima kuko bavyifatamo neza cyane mu gihe hari abandi banyepolitiki badahengesha na kubasotora.
Ibiri muri raporo ya rigiteka bisa n'ivyo umugwi waho ni ugira amatohoza ku Burundi uherutse kubwira Ijwi rya Amerika mu kwezi guheze kwa gatatu. Naho biruko uwo mugwi wa ONU warangiye gushika ku rubuga mu gihugu kwirabira uko ibintu byifashe. Cyeklabe ni inkuru Kigali ku Ijwi rya Amerika.